Bonaventure, Newsweek America. Kuzi Amerika ni wanda nyakua shikizi viga ni rovzi adio mkirundi no mkutangwa ni Washington DC mwili wendeza nchukumu kuteza matukui mwili kumena deni yongabo muru wanda ikiza chumugira wa corona chagize ingaruka mbituga giri chiro kumasoko
Minisiteri y'ubanye n'amahanga ya Amerika irasaba Iraq gukurikirana no guhana abagabye igitero ku kigo cya gisirikare cyari itaje muri Iraq
abiyongereye ku isoko bitewe nuko bamwe bavanga indwara zirahari n'ibyo kurya babyo babizamuye cyane rwose usanga umufuka muca washyizeho nk'ibihumbi bitatu waha abantu ni benshi barashaka ibintu rwose
aba uyo ni umwe mu badandaza mu Rwanda avuga ku iduga ry'ibiciro by'ibidandazwa mu gihugu abarundi bayoboka umuhanuzi Zebia ngenda ku mana barenga igihumbi bari bamaze umwaka mu gisagara cya Goma kuri itariki ya 16 kwezi kwa 3 mwaka 2022 leta y'intara y'Ikipu yo mu Manuko yabirukanye
leta y'igihugu cyo Sweden ifite imigambi yo kurikira abasirikare 150 mu gihugu cya Mali kugira bashyikirire igikorwa cya gisirikare cy'u Faransa cyiswe Takuba
aya makuru n'ayandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini tuyagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu Ido nido ya makuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya leta y'igihugu cy'u Sweden ifise imigambi yo kurongeka abasirikare 150 mu gihugu cya Mali kugira abashyigikira igikorwa cya gisirikare cy'u Faransa cyiswe Takuba cyo kikogwa kigenewe guhuza inteko zidasanzwe z'ibihugu bitandukanye mu ntumbero yo gufasha inteko z'ibihugu byo mu karere ka Sahel kugwanya imigwi y'intagondwa z'abayisilamu leta y'u Sweden yafashe ingingo yo kurungikira inama nshingamateka integuro y'itegeko rigenewe kurekurira u Sweden kugira uruhara mu ishyirwaho ry'inteko zidasanzwe z'ibihugu by'Iburaya umugambi watangujwe n'igihugu cy'u Burundi iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa mbere no gushikirangira ibijeje n'imigenderanire y'igihugu cy'u Sweden u France bwamwitse abasirikare 500,000 mu bikorwa bya gisirikare byiswe Barkan mu karere ka Sahel ivyo bikorwa bigenewe kugwanya ibitero vy'imigwi intagondwa z'abayisilam itera vy'inkumbi kurushiriza
Ministri w'ubanye n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabwiye Ministri w'intebe wa Iraq Abdel Abdur Mahdi ko abagabye ibitero ku kigo cya gisirikare mu cyumweru gishize bagomba kubiryozwa ku rukuta rwe rwa Twitter bwana Pompeo yatangaje ko ibikorwa nk'ibi bihitana abantu bidakwiye kwihanganirwa kandi ko Leta Iraq igomba gukurikirana ababikoze Ibitero byagabwe kuwa gatatu w'icyumweru gishize byahitanye abasirikare babiri b'Abanyamerika n'umwongereza umwe naho abandi 14 barakomereka umwofisiye mukuru uyoboye ingabo za Amerika mu burasirazuba rwa hagati yatanze impuza ko ubushotoranyi bukorwa na leta ya Iran bukomeje kwiyongera
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi ne kinyarwanda mu kubandanya gukurikirana amakuru y'ejo na hino ku isi tubafitiye muri aka kanya muri Nigeria abategetsi mu gisagara cha Lagos batangaje uno musi wa mbere ku igitigiri cy'abahitanywe n'ivyikekwa ko ari turika y'umwuka utanga inguvu bita gaz mu rurimi rw'igifaransa cashitse ku bantu 17 nimbwiye abajejwe gutabara bariko bakura ibiziga vy'abantu mu bisigarira vy'ivyasambuwe n'iyo nyubako turika ryo mwuka utanga inguvu ryabereye hafi muri ngote amakamyo n'izindi modoka mu gice kibamwe abanyagihugu mu gisagara cha Lagos ku munsi w'Imana ibiziga by'abantu 17 n'ivyo bimaze gutogwa gushika ubu mu bisigarira by'ivyasambuwe abandi bantu 25 barakomeretse bakaba bavuriwe aho bakomerekeye leta ya Lagos yatangaje ko abakozi bajejwe gutabara bari bakiriko barakuraho ibisigarira vyasambutse ku munsi w'Imana twigoro twukumenya inkomoko y'iturika ry'umwuka utanga inguvu ku munsi w'Imana muri Nigeria rero muri iki gihe tukaba turiko turaba iturika ry'imiringoti n'amakamyo bitwara ibitoro muri Nigeria n'ibintu bikunda kuba muri ico gihugu impanuka nyinshi zikunda kuba igihe abanyagihugu baba bari kubagerageza kuvoma ibitoro mu miringoti itwara ibitoro.
Hano muri Amerika, inzego z'ubuzima hamwe n'izishinzwe imibereho myiza y'abaturage zitangaza ko mu ijoro ryakeye zarazigabweho n'icyo bise igitero muri za mudasobwa bakoresha. Iki gitero cyatangajwe bwa mbere n'isosiyete Bloomberg ikora za programu zikoreshwa muri za mudasobwa. Ibi bitero byagabwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushakisha ubundi buryo bushya bwakoreshwa mu kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona imaze kugera muri leta nyinshi. Abatangaje iyi nkuru baravuga ko ibi bitero byari bigamije kubangamira ibikorwa by'inzego z'ubuzima muri Amerika. Sosiyete ya Bloomberg ariko ivuga ko abagabye ibitero ntacyo bagezeho. Kugeza ubu amaperereza yo kumenya uwagabye ibitero n'icyaba kibyihishe inyuma ntacyo aratangaza.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Twibutse abakunda ibiganiro byacu ko mushobora kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook no kuri site yacu ya internet ariyo www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, abarundi bayoboka umuhanuzi Zebia ngenda kumana barenga igihumbi bari bamaze umwaka mu gisagara cya Goma kuri wa mbere itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020. Leta y'intara ya Kivu yo mu buraruko yirukanye rero aba barundi kubera bari baba muri iyo ntara atavyangombwa bafise, bajanwa mu gisagara ca Bukavu aho bazotegereza imbere yuko basubizwa mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira.
Imbere y'abagarariye igipolisi n'igisirikare mu mujyi wa Goma ndetse n'imbere ya minisitiri ushinzwe itangazamakuru mu ntara ya Kivu ya ruguru, aba barundi biganjemo abana n'abagore ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere burijwe ibikamyo bajanwa ku iporo ya Goma gufata ibatiza bajana mu mujyi wa Bukavu mu gihe hategerejwe uburyo bazasubizwa mu gihugu cy'u Burundi. Abo barundi bayoboka umuhanuzi Zebia ngenda kumana bari bamaze umwaka wose muri iyo ntara bakora imirimo y'ubuhinzi n'ubucuruzi. Bavuga yuko batunguwe n'uburyo ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwabirukanye muri Goma.
Goma ubu unye bariko bapakira baradupakira batujana kuri bato kugira ngo batujane muri Sud Kivu ngo niho bashimye ko botugeza kuko ngo nabo barashavuye ngo ntibumve nyine twatraverse Sud Kivu tugashika muri Goma. Turabibona n'inzira y'ukudugira nabo bace baturungika i Burundi kuko nabo baraguma bavuga ngo duteze gusubira i Burundi, turateze gusubira i Burundi ariko ntituzi ni ryari.
Abayobozi bababwiye gute bajya kubaga kuburiza mu modokari?
Baje tane kimwe batubwiye ngo ubwambere bavuga ngo tuzorindira ariko twagiye twumva tubona bazana amakamyo yo gupakira abantu batubwira ngo ni kuri bato.
Ariko impamvu mubona babavanye Goma ni iyi?
Barabo baravuga ngo turabanye nabi n'abantu ariko la population yo bobo siko babibona. Baravuga rero ko ngo harimo abicanyi ariko mu bo turi kumwe bose nta n'umwe bafashe twarabwenye baza n'umuntu n'umwe yarishe bwamuzanye.
Hari ibintu byanyu byabo byasigaye bimeze gute?
Nta kintu na kimwe ariko baremera ko dupakira, ntibemeye ko abantu basubira mu miryango gutora ibintu byabo kandi bariko barabomora amazu bibi ibintu byose.
Minisitiri ushinzwe itangazamakuru mu ntara ya Kivu ya ruguru Jean Bosco Sebishimbo avuga yuko abo barundi nibagezwa mu mujyi wa Bukavu intara ya Kivu yepfo nayo izashaka ubujyi bohereza mu gihugu cy'u Burundi baje bavamo kuko bari batuye Goma nta byangombwa bafite.
Rero ni ukuvuga ko tubahereje Sud Kivu nayo ni mu gihugu cya Congo kuko ariyo ihanye umupaka cyangwa se imbibi n'u Burundi se bugufi igihugu cyabo. Abakeneye kuba muri Congo bashobora gusaba ku gihugu cyabo ibyangombwa noneho bakabona uburenganzira bwo kuba muri Congo ariko bafite icyangombwa. Ariko hano bari bari muri Goma nta n'uyu n'umwe wari ufite icyangombwa.
Ku wa gatanu w'iki cumweru dusoje nibwo igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyafatiye abo barundi bayoboka Zebia ngenda kumana muri quartier ya Lac Vert aho bari mu masengesho yo kwibuka ababo baguye ku musozi wa Businde mu mwaka wa 2013 kibabuza kongera gusubira aho bari batuye mu mihana. so bwa mbere aba barundi bahungira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo no mu mwaka wa 2017 bari kamanyura aho 37 muri bo bishwe barashwe n'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo baza guhungira mu Rwanda mu mwaka wa 2018 muri uwo mwaka kandi niho batahutse ku bushake bwabo mu gihugu cy'u Burundi ariko bongera guhungira muri Kongo kubera impamvu z'umutekano muke wabo ushingiye ku mizerere yabo. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika ubvira mu ntara kivuye epfo.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika. Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turacyari mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Rwanda icyorezo cya virusi ya corona cyangize ingaruka kwizamuka ry'ibiciro ku masoko. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko hari ibicuruzwa byatangiye kuba iyanga ku masoko yo mu Rwanda nk'ikiribwa cyane cy'umuceri. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yatembereye Inyarugenge mu mujyi wa Kigali areba ko byifashe muri ibi bihe mu Rwanda hamaze kugaragara abantu 5 bafite iyi virusi ya corona.
Tuno turapakira abantu mbabare rero mbabare rwose. Nzo ndabaguje cyo nafite. Nzo ni ngugusha mu kanya kandi ukabibura ni ngo rwemere.
Inyarugenge mu mujyi wa Kigali abacuruzi n'abaguzi baraterana amagambo kubera ibura rya bimwe mu biribwa ku masoko by'umwihariko nk'ikiribwa cy'umuceri. Uratambuka wagira ku masitoke ya bamwe mu bacuruzi ugasanga abaguzi batonze imirongo bashaka guhaha mu mugambi wo kwizigamira mu ngo zabo muri ibi bihisi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona. Muri rusange ibiciro ku masoko ku bicuruzwa byinshi byazamutse nk'uko twabitangarijwe n'abantu batandukanye.
Ibiciro hamwe byiyongereye ku isoko bitewe n'uko bamwe bavuga ngo indwara zirahari n'ibyo kurya babyo babizamuye cyane rwose. Usanga umufuka w'umuceri washyizweho nk'3,000. Waha abantu ni benshi barashaka ibintu rwose, nta n'umwe utarimo urahaha muri uyu munsi. Bamere nk'ababika bakora amasitoke atazashira yenda. Ingaruka zabaye zo ntago zabaraho ingaruka. Bahaha ibiciro byiyongerero birumvikana.
Uretse wenda umuceri ari ikindi cyongereye?
N'utu tuntu bapfuka ku munwa cyangwa iziga bambara nazo ziyongereye kuko nazo zirahenze. Kuko bakamwe kagura nk'3,000, kamwe karagura 30,000 gutyo.
Kamwe agapaki.
Urumva ko ingaruka zabaye ku baturage bose.
Hari n'abakunze gukanga hirya no hino ku masitoke y'imiceri bagataha amara masa. Ahanini birashingira ko bacuruzi bato bari kuyitunda bajya kwicururiza mu ntara n'abandi bari guhaha bajyana mu ngo zabo.
Bose baruje guhaha. None barakubwiye ngo umuceri washize. None ubura byitwara mute kuvuza byo guhaha.
Ubwo ndahaha ibindi umuceri nawe nkuhaha. Nta kundi nyine ndabyakira uko.
Ngo biragenda bite?
Nakuvuga ngo amafaranga turayasubizaye.
Nicyo bivuze?
Nyine kuvuga ngo ibiryo byabuze. Kuvuga ngo abari baje guhaha amafaranga turayasubizaye.
Umwe mu bacuruzi yabwiye Ijwi rya Amerika ko yabonye ubwitabire mu guhaha budasanzwe muri ibi bihe.
Nkunge nari mpakuriye ikamyo barayirangije, sayine yarirangiye kuva mu gitondo.
Warayipakuriye ikamyo bari bayirangije sayine?
Sayine bari bayirangije. Ni ikibazo nyine cy'indwara bashaka kujya kwikura ibiryo mu rugo abaturage.
Ibi byose barangije kubifata kera.
Bwanjye kubifata baje bazutse mu gitondo naje gushyira nsanga buzuye ku muryango. Rero nabasanze imbere nabagurisha umuceri bawashizemo. Abantu bose bashaka guhaha ibintu nta bintu dufite byashize mu maduka n'abirimo.
None ubwo biragenda bite?
Ntabwo mbizi. Kuko amasitoke zo mu Rwanda tugira ngo dufite amasitoke turi bubahe, nta bindi byarangiye.
Tuvuze byabaye inyungu, byabaye igihombo.
Ni inyungu ku bacuruzi nyine, batari byo nyine batarimo ku.
Aho Ijwi rya Amerika yageraga mu masaha ya mu gitondo ku masitoke aranguza imiceri, yakunze gusanga abacuruzi buri mwanya bakira kandi babara amafaranga.
Ahinu magara kino ngahe?
Arabura. kana gomba kuwa magana tatu numunani numunani ni yoni chenara kuhai
kandi ari nako bahakanira babagana ko imiceri babaga bafite yari yarangije kwishyurwa kare. Undi mucuruzi we yahaga icyizere abamugana abasaba gusiga amafaranga bakazagaruka ikindi gihe avuga ko hari amakamyo ari guturuka Tanzania bagemuriye imiceri.
Icyizere kiracyahari kuko natwe abo dukora n'abatanzania kuko twe ducuruza umuceri wa Tanzania na nubu nta kibazo baracyari kudukorera kandi batwoherereza nta kibazo na kimwe kuko n'ubu turaho turapakira Tanzania hahagurutse amakamyo abiri.
Muri kubwira abantu ngo byarangije kugurwa barangije kubifata nka ryari?
Twagejeje saa tanu n'igice umuceri hano hari hari abantu benshi cyane birunze bamaze kwishyura. Ubwo rero abantu bari kuza ubu nyine rwose rero batubera ikibazo twabwiye ati mwihangane kiretse mwishyuye mukazabutwareje. Kwa kwicara ibintu bibarika rero urabara kugira ngo utagira umujyana ikibazo avuga yuko utamupakire kandi yakwishyuye.
Uyu mucuruzi nawe akavuga ko ibyabaye mu guhaha bidasanzwe kubera icyorezo cya virusi ya corona.
Ukuri kurimo nuko twatunguwe cyane ariko twatangiye kwitegura kandi bizaguma bigenda neza nta cyo kizabamo. Ariko ntabwo abatanzania ari bo bawuzana bobo baradukora tukawizanira. Ubutwe bwe rero no twafashe ingamba nka kampani yacu abari yo babakozi bacu bari gukorerayo bagumeyo ntibaze mu Rwanda. Abo mu Rwanda ariko ntitugere twebwe ndavuga twebwe hano ubwacu tubyizanire. Ku rwego rw'imikoranire nta cyahindutse twakomeje gukorana.
Uku kuzamura ibiciro kwa hato na hato nta mucuruzi ushobora kukwemerera mu itangazamakuru uko bihagaze hagati ye n'abamugana. Gusa ihame nuko ibiciro byazamutse ku bicuruzwa hafi ya byose. Kurundi ruhande ukurikije ibitangazwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda birasaba bari kubikora batyo kurya bari menje. Uko niko Madame Soraya Hakuzi yaremye utegeka Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi yabitangaje.
Kukongeza ibiciro ni ibintu bitemewe. Ibintu baranguye babiranguye kera nta cyahindutse. Abo twagiye tuganira ndetse n'urugaga rw'abikorera narwo rwasego zibanze Minalo ndetse na Nuture barimo kudufasha. Tunasaba abaturage ugira ayo makuru cyangwa se ubona barimo kumunamira mu by'ibiciro abitubwire byihuse kugira ngo uwo muntu afatirwe ibyemezo nk'uko itegeko ribiteganya.
Kuri bamwe babona uko biri gukorwa bakavuga ko kuzamura ibiciro kubera icyorezo cya virusi ya corona bitari bikwiye.
Ni impagarara ku isi hose kuko iki cyorezo ubona ko gihangayikishije isi yose. Gusa icyo navuga kuri bamwe nuko harimo abashaka kubyungukiramo ariko mu bihe bitari ngombwa. Ntabwo umuntu ashobora kuriza ibintu kubera ko iki cyorezo cyaje, ahubwo yakagombye kuba ibisanzwe kubera ko ni ibintu twese dusangiye. Kwanza ni nk'amakuba yamanukiye isi.
Ibi byose bituma ibiciro bitumbagira bimwe mu biribwa bikabiyanga ku masoko hamwe na hamwe biraturuka ku cyoba ko bamwe basobora kwisanga bya hato na hato batakiva mu ngo zabo bakurikije uko byagiye bigenda hirya no hino ku isi kubera icyorezo cya virusi ya corona. Kugeza ubu amakuru atanguye bamaze kugaragaraho icyorezo cya virusi ya corona n'abanyarwanda batatu n'abanyamahanga babiri nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. Eho bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda ri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika i Washington DC. Leta y'u Rwanda itangaza ko imaze guhomba miliyoni zitanu z'amadolari, no kuvuga ayagera ku miliyaridi zitanu mu mafaranga y'u Rwanda, kubera inama nyinshi zategerezwa kubera mu Rwanda zahagaritswe bitewe n'ikiza cya corona. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Minisiteri y'ubucuruzi isobanura ko icyorezo cya coronavirus kimaze kuyogoza isi cyateye ihungabana mu bukungu bw'u Rwanda. Minisitiri Hakuzi yaremye Suraya ushinzwe ubucuruzi mu Rwanda asobanura ko leta imaze guhagarika inama zigera kuri esheshatu zagombaga kubera mu gihugu zikaba zarakuruye igihombo.
Inama twasubitse kuri iki gihe zigera kuri esheshatu niba ntibeshye, ariko ni ukuzisubika kuko ni inama mpuzamahanga zari kuzana n'abantu bavuye muri ibi bihugu byari bifite icyorezo ku rwego rwo hejuru, akaba rero ari aya mabwiriza yuko izo nama zasubikwa, ariko tunafasha za hotels cyangwa bagombaga kwakira izo nama kureba nabo uko twabafasha kugira ngo batagira igihombo kinini cyane cyane muri aya mezi, mu kwezi kwa gatatu ndetse no kwa kane, aho inama mpuzamahanga ntabwo ari mu Rwanda gusa, mwabonye ko no ku isi yose inyinshi zasubitswe cyangwa se zikanahagarikwa. Igihombo twabonaga ko gishobora kugera nko kuri miliyoni 5 z'amadolari, ariko ntabwo ari igihombo kuko ni amafaranga n'ubundi tuzabona izo nama zongeye zikaba.
Igihombo leta ivuga ko yagize ni nacyo kivuga ku bacuruzi bajyaga barangurira ibicuruzwa byabo hanze y'u Rwanda, ubu bakaba bagiye kumara amezi asaga atatu batarangura, cyane cyane baranguriraga mu Bushinwa, dore ko isoko rinini ryo mu Rwanda ibicuruzwa byose byaturukaga mu Bushinwa.
Ubwoba bwabiduteye ndetse duhangayikishije imitima cyane, kubera ko natwe turahangayitse muri rusange.
Tugira isoko ryo hanze n'isoko ryo mu Rwanda. Isoko ryo mu Rwanda na cyahindutse. Ariko tugira isoko ryo mu Bushinwa byo byagize ibibazo kubera indege nyinshi zahagaritse ku ingendo mu Bushinwa. Government y'u Bushinwa yongera ibiciro kuri landing cost. Ibiciro by'amakargo bizamuka. Abakiriya bacu bakaba bahagaritse gufata produit, bafataga izo bafataga bagabanya quantité, batangira gufata nkeya cyane ku buryo nibikomeza barageraho bahagarike. Igihombo cyo kirahari ko twari dufite partnership n'u Bushinwa, ariko mu Rwanda rwari no ku Rwanda rwabo twese turi mu gihombo ndagari twe twenyine. Ibyo byose ari produit dufite no muri stock na matoni yagombaga kujya mu Bushinwa, ariko biraho ngaho byaribyo byose biratubuza isoko bikaduhombya.
Nyine niko bimera, iyo ucuruzi wacuruzaga buri munsi ujya kurangura agashira ukweza biratarajya kurangura, igihombo kiraza mu bisanzwe.
Leta isobanura ko kubera igihombo gikomeje kugaragara haba mu bacuruzi ndetse no ku gihugu muri rusange, igiye gukorera ubuvugizi abacuruzi bafite imyenda y'amabanki n'abishyura imisoro bashobora guhomba kubera coronavirus. Ministre w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda avuga ko ministeri ayobora igiye gukorana n'inzego zirebwa n'iki kibazo, hakigwa uburyo abantu bishyura imisoro kimwe n'abafite imyenda muri banki bafashwa, kuko bashobora kubura ubwishyu kubera ibura ry'abakiriya riturutse ku ifungwa ry'ibikorwa mu gukumira coronavirus. U Rwanda rwakajije ingamba mu gukumira iki cyorezo kimaze kuyogoza isi ndetse kikaba cyarageze no mu gihugu imbere, aho ministeri y'ubuzima imaze gutangaza abantu bagera kuri batanu bamaze kwandura iyi virusi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Abanyeshuri bari batashe i Burundi bavuye mu Rwanda bari baraye mu ishure ya paramedical iri mu ntara ya Ngozi, bose barekuwe barataha iwabo. Abanyamahanga basubijwe inyuma, nayo abari bamaze iminsi irenga indwi mu Rwanda bajanywe muri site ya Songore kugira bakurikiranwe barabe ko ata virusi ya corona binjiranye mu Burundi. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Abantu baraye mu ishuri ry'ubuganga rya paramedical Ngozi bari bagizwe hanini n'abanyeshuri biga mu Rwanda bari batashi iwabo biturutse ku ngingo ya Leta y'u Rwanda yo gufunga amashuri mu kiringo cy'indwi zibiri kuva habonekeye abantu banduye coronavirus ubu bageze kuri batanu. Abari bagiye mu manza z'ubugeni cyane kuramukanya, benshi muri bo barekuwe inyuma y'umutaga baca basubira mu miryango yabo. Imbere yo kurekurwa, abaganga bo ngaho mu ntara ya Ngozi baje kubasuzuma kugira barabe ko atabafise ibimenyetso vy'uwo mugera. Icyo gikorwa kimaze kurangira, benshi niko kubaha uruhusha rwo kuja mu muryango wabo, ariko bose ntibaronsa ayo mahigwe. Abari bamaze mu gihugu cy'u Rwanda iminsi irenga indwi baciye batwagwa muri site ya Songore muri komine Kiremba intara ya Ngozi, ikibanza cyari gisanzwe kigenewe kwakira impunzi z'ifata kibanza, ariko abanyeshuri bobo nabo bari bamaze ikiringo kirenga iminsi indwi bari mu Rwanda bose babaretse barataha iwabo. Abandi bataronsa amahigwe yo gusubira iyo bari baroye n'abanyamahanga, ahanini bari bagizwe n'abanyekongo. Umuntu wese w'umunyamahanga akaba yaciye asubizwa ku mupaka yari yinjiriyeko kugira asubire iwabo nk'uko byategetswe n'urongoye igipolisi mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bajyango babo bantu batwa bisongore amakenga ni menshi, kuko icyo kibanza kitigeze gitegurwa kugira cyakira abantu bikekwa ko iyo ngwara, bikaboneka mbere ko ibyo bintu biriko birakorwa byihuti nk'uko abo bantu babivuga, kuko n'abanyeshuri bigaho kuri paramedicale bari bajanywe ubutararira igitega abarongoye iryo shuri bamenyesha ko baca bagarukana bagasubira kuri iryo shuri ryabo. Tubibutse ko abantu barenga amajana abiri baraye muri paramedikali Ngozi bari bahashitse mu joro ryo kuri no w'Imana bakuwe ku mipaka ya Kanyaru na Nemba bapakiwe mu makamyo y'igipolisi. Hari nyuma yaho Burundi bufata ingingo yo kugara imbibe zose buhana n'u Rwanda. Desiratunga Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Umwanya turasezerana ku makuru n'ibiganiro twahite bafitiye kuri iyi saa kuri Radio Ijwi rya Amerika. Yamara imbere yaho reka dusubire tuwibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Leta y'igihugu cy'u Sweden ifite imigambi yo kurungika abasirikare 150 mu gihugu cya Mali kugira bashigikire igikorwa cya gisirikare cy'u Bufaransa cyiswe Takuba. Igikorwa kigenewe guhuza inteko zidasanzwe z'ibihugu bitandukanye mu ntumbero yo gufasha inteko z'ibihugu byo mu karere ka Sahel kurwanya imigwi y'intagondwa z'abayisilamu. Leta y'u Sweden yafashe ingingo yo kurungika inama nshingamateka integuro y'itegeko igenewe kurekurira u Sweden kugira uruhara mu ishyirwaho ry'inteko zidasanzwe z'ibihugu by'i Buraya, umugambi watunganijwe n'u Bufaransa. Iyo nkuru itangajwe no munsi wa mbere n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu cy'u Sweden. U Bufaransa bwarungitse abasirikare 500,000 mu bikorwa bya gisirikare byiswe Barkhan mu karere ka Sahel. Ibyo bikorwa bigenewe kurwanya ibitero by'imigwi y'intagondwa z'abayisilamu bitera by'ihihumbi kurushiriza muri ako karere.
Naho hano muri Amerika twabwiye ko inzego z'ubuzima hamwe n'izishinzwe imibereho myiza y'abaturage zitangaza ko mu ijoro ryakeye zaraye zigabweho n'icyo bise igitero mwiza mudasobwa bakoresha. Igitero cyatangajwe bwa mbere n'isosiyete Bloomberg ikora za programu zikoreshwa muri za mudasobwa. Ibitero bigabwe mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zishakisha ubundi buryo bushya bwakoreshwa mu kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya korona imaze kugera muri za leta nyinshi.
Abategetsi mu gisagara cya Lagos mu gihugu cya Nigeria batangaje uno munsi wa mbere ko igitigiri cy'abahitanywe n'ibyikekwa ko ari iturika ry'umwuka utangiye mu bita gaz mu rurimi rw'Igifaransa cyashitse ku bantu 17. Ni mu gihe abajejwe gutabara bariko bakura ibiziga by'abantu mu bisigarira vy'ivyasambuwe n'iyo mpanuka. Turika ry'uwo mwuka utanga inguvu ryabereye hafi y'umuringoti utwara ibitoro ryasambuye inyubakwa zitari nke, amakamyo n'izindi modoka mu gice kibamwo abanyagihugu mu gisagara ca Lagos ku munsi w'Imana. Ibiziga by'abantu 17 nivyo bimaze gutorwa gushika ubu mu bantu barakomeretse bakaba bavuriwe aho bakomerekeye. Leta ya Lagos yatangaje ko abakozi bajejwe gutabara bari bakiriko barakuraho ibisigarira vyo vyasambutse. Twigoro twukumenya inkomoko y'iturika ry'umwuka utangiye kuvuka ku munsi w'Imana vyatumye abantu batari bake batagira aho bakiye kumusaya. Turiko turaba turika ry'imiringoti n'amakamyo bitwara ibitoro n'ibintu bikunda kuba mu gihugu ca Nigeria.
Twabwiye kandi ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabwiye Minisitiri w'Intebe wa Iraq Abdel Abdul Mahdi ko abagabye ibitero ku kigo cya gisirikare mu cyumweru gishize bagomba kubiryozwa. Ku rukuta rwe rwa Twitter Bwana Pompeo yatangaje ko ibikorwa nk'ibi bihitana abantu bidakwiye kwihanganirwa kandi ko Leta yakigomba gukurikirana ababikoze. Ibitero byagabwe ku wa gatatu w'icyumweru gishize byahitanye abasirikare 2 b'Abanyamerika n'Umwongereza umwe naho abandi 14 barakomereka. Umwofisiye mukuru uyoboye ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati yatanze impuruza ko ubushotoranyi bukorwa na Leta ya Iran bukomeje kwiyongera.
Aha rero niho amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri Radio Ijwi rya Amerika bigarukiye. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasilebe yo kuyadufashije kwegeranya ibiganiro vyahagarikiwe na Frederic Nkundikije ku micro, Marc Menage Fidel niyo ngabo
nanjye.